Iyi ni ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri uyu munsi wa gatanu, itariki ni 14 z'ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu. Dusamiranira i Washington DC. Kuri mikoro muri kumwe nanje Aloise Bigirimana. Nk'uko bisanzwe, uyu ni umwanya waca ikiganiro muri Isanga, mutegurirwa kandi mugashikirizwa ni radio yanyu mukunda, Ijwi rya Amerika. Ariko imbere y'uko twinjira mu kiganiro nyezi, na tubanze duha akanya mugenzi wacu Ejeni Mukankusi adushikirize amakuru avugwa mu karere yaduteguriye. Ejeni,
urakoze. Aloise Bigirimana, nshuti mwese muduteze amatwi, mwiriwe neza. N'amakuru rero yibanda ku Burundi. Ikigo cy'igihugu cy'Uburundi gishinzwe imisoro n'amahoro OBR cyasohoye icyegeranyo cy'ibyagezweho mu mezi atatu ashize. Turi kumwe na mugenzi wacu Fidelite Ishatse. Fidelite, uratwumva?
Ndabumva Jeni.
Ye, watubwira bimwe mu byasohotse muri iyo raporo ya OBR.
Ego mu kiganiro OBR ashize habona kuno wa gatanu, harimo yuko amafaranga ari yitezwe haritezwe amafaranga imyayidi ijana na mirongo ine n'umunani n'ibice bitanu, ariko ubu unye bakaba baronse umwumbu w'umusesekara ugera ku miyayidi ijana na mirongo itandatu n'umunani n'ibice umunani. Aho ni kuva mu kwezi kw'indusha mu kwezi kw'icenda kwarayi kurangiye.
Ye, ingengo y'imari y'igihugu ikaba ihagaze ite?
Aho nose ndangaruka yuko muri icyo kiganiro nyine OBR igaruka ku byaranguye kuva mu kwezi kwa mbere umwaka ugitangura gushika mu kwezi kw'icenda guheze. Aho OBR naho nyine yishimira umwimbu, ikabarekana yuko hariho umwisesekara w'imyedi mirongo itatu n'imwe n'ibice umunani by'amafaranga y'amarundi. Ariko rero cyo nkomeye cyo ni uko amafaranga yitiko yakoresha muri uno mwaka ategekanijwe ni amafaranga arenga imyedi igihumbi n'amajana abiri. Ni ukuvuga yuko Ejeni hamwe OBR naho ku mafaranga imaze gutoza mu mezi atatu asigaye yotoza inshuro kabiri ayo imaze gutoza. Ni ukuvuga yuko itopfa ishikije amafaranga yitiko yakoresha uno mwaka.
Ye, none se abashinzwe imari bo muri leta bivugaho iki? Bakora iki ko ayo mafaranga nyine numva yego habonetse menshi OBR yatoje, ariko kandi haracyarimo n'icyuho, babigenza gute, babyifatamo gute?
Ego twita kibazo Desire Musharitse, umuvugizi w'ubushikiranganji bw'ikigega cya leta, amenyesha yuko leta igerageza kwiyungunganya mu gusaba amadeni abacanka abandi haba mu gihugu hagati canke hanze y'igihugu kugira ngo bashobore gufuka icyo gihengeri cy'amafaranga gisigaye.
Urakoze Fidelite Ishatse, iyi nkuru turaza kuyigaruka ku buryo burambuye mu kanya. Tujye noneho ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda mu ntara ya Ngozi muri komine Busiga, aho ni naho umupaka wafunzwe. Mugenzi wacu rero Evariste Nziko Banyanka yanyarukiyeyo. Evariste, wasanze ibintu byifashe gute?
Ni nabisanze bimeze nuko nyine byanditse muri iryo tangazo ryasohowe n'umukuru w'ikigo OBR. Ntagacaruka ku mupaka hagati ya komine Busiga n'igice cy'igihugu cy'u Rwanda, ni ukuvuga nta n'ibiro bya OBR bihari, nta ruja n'uruza rw'ibidandazwa cyangwa abantu ruhari.
Uko ubivuga, nta kigo cya OBR gihari cyarafunzwe. Ingaruka zigaragaza ni izihe ukurikije ibyo wiboneye n'amaso cyangwa se ibyo abahatuye bakubwiye?
Ibyo niboneye n'amaso ni uko nabonye ata kintu na kimwe kirengana. Ni abantu ubona ku mitumba gusa bariko bararima hakurya ku ruhande rw'u Rwanda no hakuno ku ruhande rw'u Burundi. Iyi ngaruka mbi rero ku Banyabusiga bavuga bati twahora tujabuka hakurya tugasomera icyo dukeneye tugashorera umwimbo wacu, Abanyarwanda bakaza hakuno nabo nyine bagashora ibyo bazanye bakagura ibyo bataronka kujya mu Rwanda. Ariko ubu imigenderanire yahagaze kandi yahora ari yari myiza ho kera aho hambere naganiye n'umukurambere asinyaka 18 avuga ko atangazwa nibiri ko bira muri kino gihe ubye kera bashingiranira n'abanyarwanda abanyarwanda baza mu Burundi bakakura umugeni abarundi bakaje bakahakuje bakakura umugeni abanyabusiga rero twago yaze ayaze n'ishwi rya Amerika basaba yuko bakuye ijezi ku bibiri bosubizame kugira ngo imigenderanire isubire kuba nk'uko yari iri aho hambere
ndagushimiye cyane Evariste nzi ko banyanka ubwo iyi nkuru nayo turaza kuyigarukaho ku buryo burambuye mu makuru yacu ataha
Urakoze Jenny turashimiye n'abamenyesha makuru bijwi rya Amerika batugejejeho amakuru avugwa mu karere muri aka kanya ubonaho n'umwanya w'ikiganiro muri isanga
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi rya Amerika ikiganiro ni muri sanga abakenyezi barafise uruhara ntangere mu iterambere ry'igihugu abakenyezi bafise uruhara rwo gukinga no gukemura amatati mu kibano barafasha kandi no gukomeza imibano mu miryango kubari bo baza ubwa mbere rero mu bahura n'ingaruka mbi ziterwa n'intambara kenshi bari no mu baharanira amahoro mu gihugu ni naco gituma bama batumwe ko gufasha gutatura amatati yo mu miryango amatati afatiye ku matongo amatati afatiye ku nyungu zaba canke bariya ndetse n'amatati ya politiki rimwe na rimwe mu Burundi ishirahamwe dushire hamwe n'ishirahamwe rikorana n'abakenyezi muri ibyo bikorwa mu ntara zitari nke z'igihugu cy'u Burundi mutumire mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi n'umufasoni Ndoricimpa Therese aserukira ishirahamwe dushire hamwe imbere y'amategeko ndabashimire madame ndabaramukije
mwaramutse neza
ndabashimiye ku kigoro mwagize kugira muganire n'abanywanyi b'ijwi rya Amerika
birangiye nandi
murakoze imbere ya byose reka mbanze ndabasabe mwidondore kandi mutwiganire mu camake ivyo mukora cyane cyane muri iryo shirahamwe ryanyu dushire hamwe
murakoze nze nitwa Ndoricimpa Therese nk'uko muhejeje kubivuga serukira imbere y'amategeko ishyirahamwe dushyire hamwe ishyirahamwe ry'abakenyezi yavutse kugira rifashe umukenyezi kuva mu ngorane zitandukanye yari arimwo rikaba ryatanguye ndetse mu gihe kitoroshe mu gihumbi n'amajana icyenda na mirongo icyenda na gatandatu inyuma y'intambara aho nkumbure umukenyezi ati degembya ahaja n'ahava kubera impamvu n'izindi za politike tanke z'ibihe twari tugezemwo inyuma y'uko bishe umukuru w'igihugu aho umukenyezi nkumbure ubu bwoko canke ubundi atari ari kuriwe kwinjira muri kartiye n'iyi canke ndetse n'abandi bagahunga imiryango yabo bagahunga aho bahora baba bashobore kurangura imirimo yabo nk'uko byari bitegerejwe niho rero abakenyezi bamwe bamwe babona ko umukenyezi ari umukenyezi ategerezwa gutanga ubuzima kandi noneho akabukingira tubona tuti twokora iki kugira ngo abo bakenyezi basanzaye abana basigaye batagira kirera bosubira bakiyumva ko intumbero yabo ari ukurera ibyo bibondo Burundi bw'ejo niho rero twatwiyumvira ibyiyumviro tubishyira hamwe buke buke dusanga abavyumva kumwe turi benshi duca turagira tuti reka dutangura ibikorwa duca turatangura guhuza abakenyezi bari mu makambi y'abahuye abatesheje izabo n'abasigaye ku mitumba kugira ngo batangure baganire bumve yuko ibyabaye nkumbure babaye les victimes batazi n'ingene byagenze kugira bitere naho rero twahereye ariko ntitwashotse tubishyira hamwe yari imigambi tuza turaha abapartenaire kugira badufashe kandi bakabyumva ishyirahamwe ryabaye ishyirahamwe rero mu 2022 duca dutangura gukora nk'ishyirahamwe ryemewe imbere y'amategeko
none gushika nk'ubu tubabajije ikintu nyamukuru mwoba mumaze gushika ko abantu bo bumvira ko canke bakamenya ati bamaze gushika kuri iki nica
abakenyezi bagenzi bacu
abo bakenyezi mufasha mukorana nabo
ego murumva yuko twatanguye bibake biko twabona abandi bakenyezi bumva umugambi nk'uko tuwumva hanyuma twaratanze inyigisho zo tunyigisha abakenyezi batari bake hanyuma bakabaza barafasha kugira ngo nimbura umukenyezi yashikiwe n'iki cyangwa iki haba mu rugo haba ku kazi haba ahandi hose kuko amatasi ava ahariho hose
alo
oui
tubasabe muhagarare neza turabatakaza rimwe na rimwe mubandanye
nariko ndavuga rero yuko habaye akajyo kukuza hamwe n'abakenyezi bagenzi bacu kugira turabe mbega ko twama turidoga ko umukenyezi ahohoterwa umukenyezi akenewe gufashwa mbega ko twogira uruhara ruki kugira twifashe kuko n'Imana ifasha uwifashije n'abantu bafasha uwifashije ni gute tutoguma turaba abadufasha ariko natwe twoshyiramo ukuboko kwacu kugira twifashe kugira ngo ingaruka zidushikira tuzigabanye ndetse mbere zituhafe zihere hanyuma rero ubu unya aho tugeze uno munsi turafise ibikorwa byinshi dukorana n'abakenyezi kuva hejuru gushika hasi twebwe nk'abanywanyi b'ishyirahamwe dushyire ibyo twashyize zitari zike turazishyikiriza abandi aho tubaye ariko impande yaho hariho abagiye bazitegera neza bagaca biyunga mu dushyirahamwe duto duto kugira baronke aho baganirira ingorane zabo ndetse bahejeje kuziganira barabe n'ingene bazitorera umuti utwo dushyirahamwe rero turiho kandi turakora kandi dukora neza kuko nibo badushyikiriza ibibazo biri aho babaye hanyuma tugaca twigira hamwe mbega twubikora kwiki aho rero impande y'abo banywanyi hariho imigambi turiko turakorera mu banyagihugu abo banywanyi barimwo mu bayikora ariko n'abatari abanywanyi bamaze kumva uruhara rw'umukenyezi barabikora ni ukuvuga ko baja hamwe ku ikomine turafise icyo twise aba urunani rw'abakangurira amahoro
abo bakora iki
abo ubwo runani rw'abakangurira amahoro ruri mu ma provinces yose y'Uburundi hanyuma ni bane ku ikomine ni komine imwe imwe yose y'Uburundi irafite abakangurira amahoro bane ukangura murumva icyo ari cyo ni ukuvuga umuntu akangura usinziriye abo bakangurira amahoro n'abakenyezi bamaze gutegera ko bategereza guterera kugira ngo agateka k'umukenyezi cyangwa agateka kazina muntu kubahirizwe rero icyo bakora ni iki aho baherereye ni ukuvuga onivu kuri mu ikomine aho baherereye bagatuma amaso yabo kumitumba kumitumba bafite ico twita amanwayo manwayo batatufuka igumito mito ibeje kwiga bega n'igiki gihanze umutumba wacu kuvuga harimo agatwara imitumba harimo abajejwe amashengero harimo ababigisha harimo abo bantu bose basize icyo baterera ku mutumba hanyuma bakajya hamwe ari abantu bashika batanu gushika ku icumi kugira baze barahura bigire hamwe mbega uyu mutumba wacu ufise ikibazo nyabaki iki kibazo kifise ingaruka zihe kuri nde mbega hongo ninde yodufasha kugikemura bagaca rero bicara bagatumako inama mutumba bakigira hamwe ibyo byose ingene bigende
Madame Ndori Chimpamu tubabarire twongere kuba telefona mu kanya telefone ntiriko iragenda neza mutubabarire tugira dusubire tuba telefone
uruhagarara
rahumiwe mbega mana yanje ibi bintu tuzobikura gatwe imbere
ukwikekana
ehe mwishwanje tugasamara baradufye ta twese
banirumve ko
unje kwiswa mu bitanda ishwi data wanje ntibizohava bimpitana ishwi da
abuba ukaguhagararira neza
twaze biraturaba Tureke ibintu byangare tubone. Jongera nisinye.
Abandi bahise mu rukundo.
Sheri wanje. Urukundo ngukunda ruruta byose. Ivyuko uri umusereko nanje nka umurengero. Mafu.
Niki kina muri kirukuri kwijwi rya Amerika. Iminsi yose ya gatanu isaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba.
Umviriza biyage nabandi.
Radio Ijwi rya Amerika ikiganiro ni muri sanga ikiganiro mukurikirana kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi w'Imana kuri uno munsi turiko tuganira ku bibazo by'abakenyezi canke intererano abakenyezi baterera mu gihugu ni nkuko twabivuze rero abakenyezi barafise uruhara ntangere mu iterambere ry'igihugu barafise uruhara rwo gukinga gukemura amatati mu kibano barafasha gukomeza imibano mu miryango nibo bazi ubwa mbere mu bahura n'ingaruka mbi ziterwa n'intambara bari no mu baharanira amahoro mu bikorwa bitandukanye bakorera mu gihugu bama batumwe ko gufasha gutatura amatati yo mu miryango amatati afatiye ku matongo amatati inyungu ndetse n'amatati ya politike mu Burundi rero dushyire hamwe riri mu mashyirahamwe mu Burundi afasha muri ibyo bikorwa rikaba rirongowe rikaba riserukirwa imbere y'amategeko n'umukenyezi Ndori Chimpa Teresa tukaba twongeye ku murongo wa telefone ariko imbere yaho reka twusabe abanywanyi bamaze gutangura kudusaba yuko twobagira ico bashikirije reka twumvirize ciza mwiriwe
nabahaye
hari ico mufise mubaza canke mwunganira umutumire
ikibazo cy'ikindi nashaka kubanza kumuramutsa ubwa mbere ndamuhaye miliyoni nyanya ni guha miliyoni mwege abanyeshema kwibisha rya Amerika
murakoze
cyo nagomba kubaza rero kiba cya mbere ni iki yego yavuze yuko abakenyezi bafite uruhara ntangere mu gutatira amasati canke mu gufasha mu bijyanye n'iterambere ariko dusubiye inyuma gatoya tukaraba ibyahitiye muri kino gihugu cyacu dusanga abakenyezi atamanota menshi boronka bamwe kuko hariho abagerageje kubona yuko bafite uruhara kure ariko nkurukira ishyirahamwe nagomba ndamubaze ko bavuga yuko bafite uruhara ntangere mu iterambere ry'igihugu no mu guteza imbere igihugu ndamubaze mbega mu buryo mu byahitiye ko twabonye abakenyezi batari bake bari mu myiyerekano migumuko ndetse urazi nko mu gisagara cya Bujumbura abakinyeti bari basanzwe badandaza isoko nkuru ya Bujumbura aho igihe hagomba haba igeragezo ryo gutembagaza ubutegetsi aho abakinyezi byagaragaye yuko atamahoro bashaka atamahoro bashigikiye aho bafashe ibidandazwa byabo bakabisesa kuko ubutegetsi butembagaye boreka sesa byose itomati indagara intore ibitunguru byose barasesa bagomba amase mbega igihe avuga ko bigisha ibijyanye n'amahoro n'iterambere bakoze ikijya gihe inyigisho batanze kuri bajya bakenyezi cyane baberetse iki ati nyamara imyifato muri ko murakora muri iki gihe ibaganisha heza turaze nk'abakenyezi
reka mbanze ndakubaze gatoya ciza abasheshe ibyo bidandazwa n'abakenyezi cyane n'abandi babisheshe nagomba mu dutomore neza ngaho
abakenyezi bari basanzwe badandaza ibidandazwa hajya muri vire bajya batembereza ku dutaro mu bifumbu nashaka mvuge ndi mbega mwabigishije gukunda igihugu canke mukabereka babaye abapfakazi bitewe n'intambara y'93 kubandanya kuduga abana babaye imfubyi mwarabenetse ingaruka bariko bahura nazo zo kuba abapfakazi abandi bakaba imfubyi ko tuzi yuko iyo intambara ije idacagura ihitana uwo ari we wese nk'ubu umukenyezi yabaye umupfakazi umwana akaba imfubyi
ucagagure
yego none mwege nk'ubu muri Asia kahitiye ege Imana yaradukingiye ntibikaze kandi ntibikagaruke ariko ubu muriko murakora iki ko muvuga ko muserukira abakenyezi mu kubigisha mu bijyanye n'iterambere no kubaho neza ubutungane n'ibindi muriko murabigisha iki kugira ngo by'ukuri muvugishe ko abakenyezi abafite uruhara ntangere mu gukunda igihugu cyangwa mu kugishyigikira cyangwa mu kugikorera kanatsinda ngo umukenyezi ni narugo mu muryango ni narugo igihugu ashyigikiye gushyigikira ni ukuvuga abayobozi none novuga bariko bakora iki muri iki gihe ejo nivyongera canke abagifise agatima kare kajya agatima boba bariko barabahanura iki
murakoze ciza ndeka dusabe abatwumviriza murumva yuko imirongo ya telefone itameze neza cyane muraza muratubabarira turafise kuri telefone Fisto nawe reka tumuhe akanya kugira umutumire abishuriye hamwe ari babiri Fisto mwiriwe
yego mwiriwe
shikiriza ikibazo canke icyumviro
yego reka maze shikiriza kwanza icyumviro kubyerekeranye n'imererano y'abakenyezi muhongo cyane cyane ibyo nize ngo bavugemo urashaka gusanga abakenyezi kenshi baratereye ikintu ariko ngomba kuvuga ko abakenyezi tuba tuvuga benshi mu kirundi tubita ba mukaso w'umuntu abo urashaka gusa sinzi iyo ukoze atahura urugo rwari batusanga baje gusambura
reka tugusabe usubiremo neza ikibazo byari ko biracika subiramo
ariko ikibazo cyanjye ni kubyerekeye abakenyezi fate nka kujya umugabo arongora umugore wa kabiri ariko hariyo abandi bantu abo bakenyezi kenshi mu mifu kirondo babisaba nk'ukazi rero bashobora gusanga rero abo badatahura neza urubuga dusanga baje bashaka gutambura dufate tugafata nabi abantu basanzwe ugomba kubaza rero ubuserukira ishyirahamwe batumiye yuko baba batanga inyigisho kugira ngo babajijure kuko ibintu byose bitangura mu mwongo urashaka kugutwara neza uri muri leta ugasanga mu ngo atazishoboye rero iminsi yose usanga bihera nabi bikaboneka mu miryango bikaboneka mu kibanyi nabi mu kibando nabi rero twasaba yuko nagoma maze yuko neza na neza baba batanga izo nyigisho zo mu ngo rwose cyane cyane ku bagore bagira kabiri canke abo twita ba mukazi
urakoze reka duha akanya madame Ndoricimpa Tereza abishurire hamwe muri babiri madame ijya muri gwanyu
murakoze cyane umushinga ntayo cyiza yabashije ati muri ko mukora iki muri iki gihe mbona ibintu byayangaye hari inyigisho mwarahaye abakenyezi kugira ngo dusubire mu byahisiye imbere yuko ikibazo nariko ndasigura imbere yaho yuko turazi ibyo byabaye kugarukana amahoro ni urugamba rurerure ariko rero nubwo ari rurerure umuntu ntahagarika abandanya aterera uko abishoboye rero nibyo nariko ndavuga ubu unya ikibazo kivutse ari mu muryango cyerekeye ndetse n'ibya politiki byose turabikorera ko ni ukuvuga ko tubikorana n'abajejwe intwaro n'abajejwe ubuzi bwose aho aherereye kugira ngo dufashanye ntibyitwe bya bindi by'abagore kuko kenshi ingorane duhura nazo ni uko umengo ikintu kiriho kiraba kikaza gukemurwa n'umupfasoni bakabavuga ngo ni bya bindi by'abagore ukamenga bari ni strategi twagize yo gukorana n'abajeje intwaro kuva hasi gushika hejuru hanyuma iyo harimo intwaro natwebwe turimwo intwaro gukemura ibibazo birayiraba ariko kandi tugira duti hasi ibibazo birimo kuvuka reka dukirinde iyo turiko turakinga rero tukagirisha ayo manama abayerekeye bose icyo turiko turakora rero yavuze ati abasheshe itomati abasheshe ibitunguru sinibaza yuko ari abakenyezi babisheshe bonyene uko ndi uko nabiraba nanjye mba mu gisagara cya Bujumbura byari ibintu by'intambara aho petetse polise cyangwa umukibaye umukenyezi aba ukwije kwiruka agaterera ibintu byiwe ngaho akagenda cyangwa bigaseseka cyangwa bikagira iki ariko nibaza ko atari umukenyezi yatoye byose kandi ari byo bigezwe kugaburira ubuzima bw'abana ati mbega dukora iki ku bakenyezi bagira kabiri icyo ni ikibazo gikomeye cyane mu miryango ingorane ya mbere dufite muri iki gihe ni Burundi n'abagabo baza n'abagore bagira kabiri nk'umugore we yashatse kuvuga uwo yaramuze hanyuma akaza n'uwa kabiri ariko biri ku biri ubu abagabo baza n'abagore bagira kabiri atari mu mategeko ni benshi cyane murumva n'ingorane zifatira ni benshi cyane hanyuma iyo umushinga ntahe nawe yavuze uwa mbere birabaho nabyo ariko biba biri mu mategeko aravuga ati abakenyezi kenshi bafata abana nabi ni ukuraba naho nyine kuko ingorane duhora tubona iyo turiko turasaturamwe n'ayo matati ni iz'uko nkumbure n'abapapa batabyifatamo neza ego harimo uruhara rw'umwe n'uwundi umupapa arashobora kutabyifatamo neza akabona umengo dambure abana biwe arabanka ntabagirira ibyo nyina yahora abagirira kandi rero bagashyira inyuma gutegera ko nyina w'umwana uwo mugore wa kabiri ntaje ari nyina w'umwana ajya ari umugore wa kabiri umugabo ntashobora kugira ibyo nyina w'umwana yagira hari abagerageza ariko naho ugerageza ntushobora gushikiriza akanyina w'umwana icyo rero abapapa baze baragitahura ntibabone ku mengo abagore babo ba kabiri basa abana babo ariko kandi hariho naho abagore by'ukuri baba bazanye n'izindi ntumbero nkumburamaronko cyangwa iki bakaza bagafata n'abo bana aho rero dutatura amatati isa y'abakenyezi gusa n'abo bagabo iyo batwituye turajya mu miryango tukabumviriza tugatanga impanuro kandi n'ukuri ntibesheye byinshi biragenda neza bagasubira bakabana neza uretse ko utunenge tutabura muri iyo miryango iriho constituwe na mwebwe murabizi akamukase w'umuntu hari aho n'abana bakugora bakabona nyine kutari nyina amaparametre ni menshi muri icyo kibazo umuntu ashitse aho iyo ngorane iri ntihamenya agerageza gukemura icyo kibazo bivanye n'ingene cyifashe
murakoze ikiganiro ni muri sanga ku ijwi ry'Amerika turafise uwundi munywanyi Steve mwiriwe
mwiriwe neza ku gihugu cya Amerika na mahoro
na mahoro na mahoro mufisi kibazo canke mufisi cyo munganira
nagomba kuvuga kuri ico cabakenyezi bwa kwanza ayabo yavuze bane ku ntuze bane ni komine nagomba kumubaza bwa kwanza yuko boba bari mu makomine yose mu gihugu cyose canke ko bari ari ngaha mu gisagara gusa icya kabiri nkamubaza ko hoba hari inyigisho inyigisho baba batanga yuko boba bazitanga ku bakenyezi bose mu gihugu cyose ikindi nacyo kamwe nagomba ndagusabe muze ku telefone kugira ngo mumpumwe yo gutasha muri ikigano cyo gutasha
murakoze reka twakire kandi Joseph mwiriwe
neza
muduge ku ijambo
kibazo nashaka kubaza bwa mbere na gire ntemwiriwe abanywanyi b'icyo cy'u Amerika namwe mwese mukora ku cy'u Amerika niwe mutumira
murakoze
hanyuma ikibazo nagenda mubaze cyane cyane turazi mu bintu bikunda gushika mu Burundi ko bikunda kuba kugwaruka cyane cyane ariko rukunda kubuza gukwegegwa mu bibazo kandi ugwaruka iyo rugize ibibazo umubyeyi nawe agira ibibazo gusumbya kubivanye n'umutima w'imbabazi cyangwa impuhwe abafitiye umwana wiwe na cyane cyane nk'abantu b'abamama babo turazi yuko bafite umutima w'ikigongo cyangwa imbabazi nyinshi cyane ku bijyanye n'ibintu by'ingwane iyo ariko bishikira abana babo nk'ugwaruka icyo nashaka kumubaza hari icyo baba bakora ku bijyanye n'amashyirahamwe y'ugwaruka cyangwa inyigisho baba bahugwaruka kugira ngo baruhanure bakoresheje umutima rubyeyi ku bintu bikunda gushika ubundi bwa nti ugwaruka ntiruhendwe ngo ruje mu bibazo bimwe bimwe usanga bibakwegeye mu ngorane hari amashyirahamwe y'ugwaruka baba bakorana kugira ngo mbese baha impanuro cyangwa bababwirize batange itegeko rya kibyeyi kugira ngo ibibazo bimwe bimwe bikunda gukwega ugwaruka niwe gisubira kubonekana cyane mu gihugu cy'u Burundi
urakoze reka duha kanya madame Ndoricima Teresa abishurire hamwe muri babiri madame
murakoze wa mbere yabatije ati abo bakenyezi bane bari gucumbura gusanke mu abo bakenyezi bane nkuko nari nabivuze kare ari mu makomine yose y'u Burundi nukuvuga ayo muri meri ya Bujumbura nayo mu kindi ntara nukuvuga ni strictire yubatse kuva imbumba gushika hejuru mu gihugu bwa igihugu ministeri ya interior ira niyo igeze uwo mugambi hanyuma ku rwego rw'intara hariho babura amatari ku rwego rw'amakomine hariho bamusitanteri ku rwego rw'umusipari twebwe tuza nk'abafise uburambe muri icyo gikorwa kugira dufashe gushyira icyo gikorwa mu ngiro hanyuma mu makomine yose rero ka kabiri yaigo cyane inyigisho sinovuga ngo ni inyigisho ariko muri ibyo biganiro ibyo biganiro bibera ku mitumba bibera mu makomine bibera mu ntara abakenyezi ntibimiriwe baratumiwe gusa nagomba mbonereho no gutumirira abakenyezi kwitaba ayo manama kuko usanga hakurikije ibintu bikomeye hanyuma hakaba n'amangaji makomeye ni ukuvuga ko utagiye abahombye byinshi kuko abahombye aho ashobora gushikiriza icyumviro aho ashobora gushikiriza ijambo nibyo kenshi abakenyezi akanya karabagora ariko kuri izo nama iyo zitumiwe batumirire kuzitaba kuko kenshi ndetse n'abatatumiwe mu masaha tubona umenga rorohereza abakenyezi kenshi usanga batitabye ku rugero runini baritaba yego umugabo si nk'uko tubishaka kuko tuba dukeneye ibyiyumviro byabo biduterere bitwubake hanyuma nabo biyubake bakigihugu nuko rero kugwa mu makomisiyo mitumba yose na province yose byubatse kuva ku mutumba gushika ku ntara.
Hari Joseph nawe yabajije, Joseph yabajije yuko ari icyo mufasha urwaruka.
Cyane no kwaruka. Ni Burundi nivyo hariho amashyirahamwe y'urwaruka. Turakorana ibikorwa bitari bike mu bijanye agateka kuharanira agateka kazi na muntu no gutsimbataza amahoro. Ariko nubwo tubikorana ishyirahamwe ryose riragigenga, uretse ko twebwe mu ntumbero ya dushyire hamwe urwaruka bikenewe ko tugwiyegereza mu ishyirahamwe. Ubu rero turaherutse gushyiraho ishami dushyire hamwe jeune. Dushyire hamwe jeune icyo yadufasha n'igiki ni ukwegera abo bangana. Nkumbure twarabonye ko mu gihe cy'ibyo bihe bitoroshe iyo tuba twari tubafise, nkumbure nibo bari kwegera abajene nkabo. Rero twebwe turabegera nk'ababyeyi nibyo, ariko twarabonye kandi ko kugira intumbero yo gushyiraho dushyire hamwe y'abigeme bakiri bato, kuko ishyira hamwe ryacu n'iry'abigeme n'abamama, gushyiraho rero abigeme bakiri bato byokoroha ko abakiri bato bafise n'imvugo bahurizako abakiri bato kugira ngo bagendere intumbero yo kubaka igihugu na kazaza kabo. Nuko rero turiko turabikora ubwo rwaruka uburiri tukizwi, kandi ndizeye yuko
muratubabarira abanywanyi b'ijwi rya Amerika, murumva yuko imirongo ya telefone itifashe neza. Ariko reka mbaze madame, igihugu cyagiye kiraca mu bihe bigoye kuva kera, igihe kitari gito aho usanga abarundi yabene igihugu bacanamwo. Hari icyo mufasha imiryango canke abakenyezi baba bacanyemwo bivanye n'amoko yabo?
Ara ni mote mwese dushire hamwe. Donc twaragerageje na rinavuze kare ko twagiye ahuza abakenyezi bafite mu mitumba baki n'abagiye mu makambi y'impunzi cyangwa makambi tete turase, bamwe batashobora no kujya kurima, ubuunya ugasanga bari ku kizi hamwe banyaga neza akantu uwo bagishobora kubacanishamo, kuko babonye yuko ibyo ari byo byose umukenyezi baramubwira ati none ko utanga ubuzima umuhutukazi arashobora kuja ku mututsi, ni kuvuga yibaruka uwo mututsi yamuhaye amaraso. Uwo mwana arashobora kuja ku mutungo, arashobora kuja donc nta balinasi. Rero twaragize
Radio y'u Amerika ikiganiro ni muri sanga gica ku y'u Amerika kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi w'Imana. Nkuko mwumva ivyuma ntivyatworoheye kuri uyu mwanya, ariko turabandanya twakira abatumire, turabandanya twakira abifuza kugira ico bashikirije. Dusabe n'umutumire wacu agerageze kuraba ingene ahindura hahagaze kumbure ko vyogira akarushe. Kuri telefone turafise Jean Minani, mwiriwe.
Abahaye mwiriwe, abatwumvira na mwebwe kwije bya Amerika, ndabahaye mwiriwe.
Murakoze, ni mushikirize kibazo canke icyumviro cyanyu.
Yego. Ubwa mbere namushimiye uwo mukenyezi. Ariko jewe akabazo ka mbere agira ndamwibarize. Nivyo yacishije mwati bihe biherutse yarabonye ko muri ibi by'imyerekano biheruka ibyendo jewe nagaye nabonye mbi imbere y'abana cyangwa imbere y'abantu abakenyezi bamwe yarabonye ko muri vile bakura impuzu abandi bakajya kwifatanya n'abagabo nuvuga ati n'abagabo cyangwa imisore kandi twari tuzi ko iyo abakenyezi cyangwa abigeme ari abantu bamwe bahanura waba ugwaruka cyangwa baba abana babo mbere rimwe rimwe bagahanura n'abagabo babo mwaba mwana mumaze gutanga iryo shyirahamwe kugira ngo barimenye bagiyidukire mushobore guhanura ko bene ibyo iyo n'abakenyezi bagiyemwo kenshi uco usanga bibaye nabi hanyuma de namba ndababaza murabona ibihe tugezemwo ko ari bihe bitoroshye ku isi murabona ibintu abakenyezi cyangwa ni ukwita abigeme bajamwo bijanye n'ibintu novuga nti by'ubushurashuzi usanga abana cyangwa nabo bakenyezi biyandarika ahantu ku bubare novuga nti biyandarika muganira mu Kinyarwanda ugasanga ku bubare abantu bagize nk'isoko nta na hamwe gye ndabona akabari usanga karimo abahungu cyangwa abagabo kenshi usanga ko uhasanga abigeme cyangwa abagore muri ibyo mwigisha cyangwa muri abo manama nicyo kibazo ntacyo muba mugikora hanyuma hariho n'ikindi ngaje mbona usanga kiriko kiratugora usanga umwigeme cyangwa umukenyezi abyara abana benshi ugasanga atwara inda za buri mwaka cyangwa ugasanga ariko arabyara atagira umugabo ugasanga agenda basakumba hirya no hino icyo kibazo ntacyo mubona byo ntibona ko bishobora kugira ingaruka mbi amakumbu rero nagira ndangize ndabashimira ndababaza ko mwavuze yuko bigera ku nzego zo hasi none intwaro mukorana gute kugira ngo kuko ibintu bitarimo intwaro ntusanga bifite ingufu intwaro murakorana kugira ngo aho mwamubwiye babararikire bamenye yuko yuko muri ngaho ku bwacu natwe turi ku bwanyu mbega mu bijyanye n'amahoro n'umutekano mukora iki cyangwa bamaze gukora iki kugira ngo tumve yuko abakenyezi kuko nibo bamwe ari abantu bagarukana ibintu byose mu muryango murakoze
murakoze reka twakire kandi Samuel mwiriwe
mwiriwe neza mutama
mwiriwe mushikirize icyo mwifuza
egome yo nagomba ambaze uyo mukenyezi cyangwa se uwo mutumire mwatumiye kubera ko tukunze kumva kuma ngo hariho amashyirahamwe y'abakenyezi amashyirahamwe afasha ugwaruka n'ibindi kuko ni kenshi tubyumva ariko nubwo avuze yuko biri mu gihugu cyose ku mitumba hehe nagomba ndamumenyeshe ko nk'iwacu iyo duherereye ashyirahamwe tutararyumva
iwanyu ni he
iwacu ni mu Ruyigi hanyuma kuko rimaze kuba rihari hama ntitubimenye kugira ngo abadamu bacu bashobore kuja mu nyigisho cyangwa kurijyamwo nkumva ntibyo ari byiza cyane hanyuma nkaba niteguriye kumufasha mu gihe ziba ngombwa icyo kibazo hanyuma nkaba ngomba gushaka nk'inyunganizi
kuko
yuko abakenyezi bafise uruhara runini ya mu miryango yacu ko kenshi abakenyezi barafise na don yo gushobora guhanura n'abantu bibatinyitse
doni impano
ego impano cyangwa se ingabire yo guhanura umuntu mu bugwaneza rero abakenyezi barakwiye kujya ahabona cyane kuko ibintu byinshi byogenda neza biciye mu nguvu z'abakenyezi murakoze
yabumvise reka tumuhakanya abishure madame Ndoricimpa Tereza
murakoze ikibazo cya mbere sinatumvise neza ko nariko ndi mu kanda mu bindi biro
ikibazo cya mbere yari Jean Minani yaravuze ibijyanye n'abakenyezi bajya mu bubare abakenyezi bashurashura iby'abakenyezi babyara abana benshi bikabagora mu miryango n'ikindi kibazo cy'uko mukorana n'intwaro icyo nico nibyo n'ibyo bibazo Jean Minani yari yabajije
ibibazo y'abakenyezi bigenza nabi mu majambo make birirwa mu bubare umuntu yirirwa mu kabare no kuvuga ko atabayitayeho n'ibikorwa bye mu rugo abo bantu batangura gukorera ko uko murumva yuko adashobora kurera n'abakireje nye nabo rero nkumbure baba bafise icyatumye baja muri ubwo buhumbu hanyuma ugatangura ukabumviriza bakakubwira imboni mvano y'ingene babitanguye hari aho usanga ari ingeso hari abo usanga babijyanywemwo n'ibibazo bagiye baracamwo ariko aronse umuntu amwumviriza akamuhanura n'ukuri bihora bigenda neza hanyuma abakenyezi babyara abana benshi sinzi ko yashatse kuvuga babyara ku mugabo umwe canke ku bagabo benshi ariko abakenyezi babyara abana ku mugabo umwe abashinga ntahe nabo urumva ntitwokorera ku mukenyezi gusa guhanura ingo imiryango kuko kenshi mukenyezi hari aho abyara benshi ku bw'umugabo kimwe barashobora kwitwaza nk'umugabo akagira ati yabyaye abakobwa gusa akabyara abakobwa bane batanu ati utabyariye umuhungu ndabyemera akazobyara gushika nk'uwo muhungu aronse uwa mbere agaca ashaka kubyara umuhungu agira kabiri kenshi ibyo biriho nk'abagabo aribo bategeka abagore babo kubyara abana benshi kandi nubwo byari abo benshi kuvuga ko abafise n'uburyo bwo kubarera uburyo bwo kubigisha gusa wewe mu mutwe abafise ko aronse akana k'agahungu iteka ngo bishe aho rero urumva ntiduhanura umukenyezi cyane kuko urumva nabyo yashobora wenyine hanura ingo guhanura imiryango hanyuma ababyara abagabo benshi nabo barahari kandi ni ikibazo gikomeye usanga mbere n'abo bagabo bateza abo bana ugasanga abo bana ni babandi bavuyemo bamayibobo bagiye mu mabarabara bakita abasuma bamusanga birwa barafungwa abo bakenyezi baba barataye umurongo bagarukana ku murongo nkumbure hari abo duhendahenda kabarungika mu mashyirahamwe kuko hariho amashyirahamwe yandi ashobora kubaherekeza akabereka kugaruka mu ntumbero nziza nayo twebwe nk'icyo ni ukuri si igikorwa twokwishoboza murumva ko ari igikorwa gikomeye ariko turagikorana n'abandi bantu batandukanye kandi birakunda hanyuma uwa kabiri yabajije ko dukorana n'intwari nabivuze rwose ko ku rwego rw'umutumba umukuru w'umutumba barimwo rwego rwa komine musitantera barimwo canke umukonseye wiwe ku rwego rw'intara harimwo umuhanzi wa buramatari ni ukuvuga rero ko ab'intwari twitabikoranye ntibyokunda kuko natwe tubwihisha izo nama ubundi twebwe nk'uko nababwiye ko ari izina ry'abakanguriramahoro abakanguriramahoro bari ngaho kugira ngo bashyiremo akariro berekane ko iki kibazo kihari bahe n'umwanya abantu bakivuge bakiganire ariko ahanini ibiganiro bigurwa n'abo bageze intwari hanyuma dushyira hamwe ikindi kikora ukuraba yuko ibyo biyemeje kuzoshika ko babandanye bakurikirana bakabona ko byashyizwe ko hano yabagize ati mbere y'iki none ko iryo shyirahamwe ntarizi hasi ndabizi mu ruyigi ishyirahamwe rirakora cyane gusa si ryo riri ko rirashyira mu ngiro uwo mugambi uri ko ushyirwa mu ngiro n'irindi shyirahamwe ry'abagide ariko ndibaza yuko nabo babikora nk'uko tubikora dushyire hamwe rero irahari nayo nyine kandi itegereza guherekeza kuko mu byigejwe ibyo birimwo nabo barimwo nk'abari bamaze kumva umugambi ariko iriko rirashyira mu ngiro umugambi n'abagide hanyuma ko wemeye kudufasha turagushimiye cyane kuko turakenera n'abashingantahe baduha intege bakatwereka yuko turi kumwe mu byo turiko turakora kuko nubwo tubikora tubikorera imiryango nayo ishingantahe n'ibibondo bibabwako rero twenyine ntacyo twashobora arakoze kuba yo kwiyumvira kudutera intege hanyuma nanje niyashaka kundondera azombarire ndamuhe abadushyira hamwe bo mu Ruyigi kugira ngo bakorane ndumva ko bizogenda neza bakoze.
Ikiganiro ni muri Isanga ni kwijwi rya Amerika, umutumire ni Ndoricimpa Teresa, numufasoni asurukira imbere y'amategeko ishirahamwe dushire hamwe gishinze gukorana n'abakenyezi mu bikorwa bitandukanye by'iterambere no gukemura amatati no gufasha mu bindi bitandukanye mu ngo z'abanyagihugu mu gihugu cy'u Burundi. Turacakira abatu telefona ku mirongo ya telefone. Turafise Thierry mwiriwe.
Iyo neza.
Mushikirize kibazo cyanyu cyangwa icyumviro.
Kibazo nagomba kubaza umutumire.
Yego yego bandanye.
Amahoro cyane cyane bavuga mu Kirundi ngo amahoro aba munda. Nagomba mbaze kubijanye ni nibikogwa by'iterambere bagira bafite amashyirahamwe y'abakenyezi bo ku mitumba na cyane cyane yerekeye iterambere, kuko hari amahoro haba iterambere, hari amahoro haba, mbese bifatira ku mahoro ni byinshi cyane, na cyane cyane nk'iterambere ricariba ku banyagihugu, iterambere ricariba mu mico myinshi y'igihugu cy'u Burundi. None hari amashyirahamwe yerekeye iterambere baba bakorana ku mitumba. Hanyuma ikindi kibazo kigira kabiri ngerageje kunyarutsa nagiye mubaze ko mu bijyanye n'imico n'akaranga by'u Burundi, kuko umupfasoni cyangwa umukenyezi bagita umuntu nyine afite urupfasoni mu migenzo y'Ikirundi, hari inyigisho zijyanye n'urupfasoni, cyane cyane ko numva muri kino gihe ariko harabihindagurika by'imico y'abarundikazi cyangwa mbese y'abarundi, hari ibijyanye n'iterambere ry'imico n'akaranga k'u Burundi baba bagerageza kwigisha muri iryo shyirahamwe ryabo. Ibibazo byanjye byari ibyo. Murakoze.
Murakoze. Reka twakire kandi na Gerard mwiriwe.
Turakomeye.
Yego turakomeye. Mufise ikibazo cyangwa intererano? Muhagaze he, muri he?
Jewe ndi mu Rumonge, ndashaka kugushyikira umupfasoni. Urabona mu bihugu byose abapfasoni bafise amabanga manutse ya politiki n'ibindi, kandi bakaba bafise uruhara no mu miryango bacukamo. Igihugu cyose rero gihagaze makeya, abapfasoni bafise uruhara rukomeye, nibo urabona batabafata nk'ibintu bakaguhanwa nk'abagabo babo, nk'abagabo bagomba guta imirongo niwaca bahanura bakagira nte bakigarura. Twege rero ngaha mu Burundi uko hari abapfasoni ibintu bibashikiriza, nabo nyine hari abantu bafite amabanga mu ntuze mu butegetsi, nabo nyine umengo nibyo wumva icyo gihugu urabona cyahisiye mu ntambara zageze afurikirana, uri kuraraba nabonye abakenyezi nta bintu ntabwo bagiye kugira ngo abitu kaze, murabona nibo bafite n'ijambo ku bagabo babo, ugasanga abagabo babo ariko arakora mabi nabo hakaba bihoreye. Rero ibyo rero turabona yuko ino myaka n'ukuri yego bafite amabanga mugabo n'ukuri, turabona yuko nta kintu na kimwe tubona bariko barakora. Hari abantu bariko barakora amahinga mu gihugu, hariho n'umvise ngo association de femmes juristes ijo we nta kintu na kimwe iravuga ku crise politique yabaye ngaha mu Burundi, hariho amashyirahamwe ya pasoni atake lakini wao basina kuba bihore, kandi babona amagari karakugwa ngaha mu gihugu, kandi nabo nyine babibona. Nene ndo hamwe nk'abapasoni bo mu Burundi n'ukuri nibo nyine numvise ari mboneza, akaba bakati barahanura nk'abantu usanga nk'abagabo babo bakora nk'amabi. Urabona nk'ujya mugore n'ukuri wo muri umupfasoni wa Muhamadi Bwali we byagabise ku mugaragaro arabibwira umugabo we ni perezida, aramubwira yuko 2019 wadahinduye intwaro yuko ashobora kugira nte kumuva inyuma ari umugore wiwe. Nk'ibyo muri Afurika cyane cyane umwami mu Burundi umenga nta mugore yokwemera kukubwira nk'ibyo bintu umugabo wiwe ucumengo byose ahitamo kwihorera, kandi wabona samawa amabi aguma kokwa umugabo wiwe byose akabona
ucagagure
umva rero nk'umugore pema yateye intambwe gosi namagara nk'abagore rero ngaha muri Afurika cyane cyane ngaha mu Burundi kuvuga ubuzima kazi ubuntu bakamera nk'abagore babaye intwari Mariamu ba jeriko ravuga uko bo wakubabihoreye ukamengo byose birera mu Burundi.
Madam Indori chimha abo bantu tubase mu bishure.
Ego murakoze wambati amahoro abamunda nibyo mahoro n'ukuri abamunda. Nari navuze mu ntango ko hariho abakenyezi benshi twigishije bo mu bwoko bwose bo mu madini yose bo mu ntara zose. Abo bakenyezi rero abari hafi na hafi baca bagerageza kuja mu mashyirahamwe nk'uko nari nabivuze. Amashyirahamwe mato mato tuvuga yuko ayo mashyirahamwe yari ayo kuganira gusa, ariko barahise bakaganirira ku gakorwa basangiye. Ako gakorwa kakaba ako kubahuza kugira bayage, ariko kandi kabazanira n'udufaranga duke duke. Ibyo ubuzima bw'ubu buragoye. Hari aho nkumbure mugira agashyirahamwe ko korora canke kurima ibintu ntibigende neza, ariko ntibakigira. Ikiduteye intege rero ni uko niyo bitagenze neza barabona yuko ayo mashyirahamwe ari ikintu gikomeye kuri bo, kuko bituma nkumbure umwe agize ikibazo bakamuha ikiti, nkumbure uwukenya kanaka akaronka uwo yikorako, nkumbure uwufise ikibazo mu rugo akaronka uwo ahanuza. Muri ibyo byose rero urumva muri kumwe mu ishyirahamwe bituma utaba nyamwigendako. Munyamwigenda ko mu bukene, nyamwigenda ko mu kubura ikimuhanura, nyamwigenda ko mu kubura ayishira nayo mira mu ngorane kiniki. Rero ayo mashyirahamwe ariho mu gihugu ahuza mu bakenyezi bamaze kumva igene ko kugarukana amahoro ariyo ntambwe ya mbere y'iterambere. Rero urumva iterambere n'amahoro yajyanye n'iki? Hanyuma yavuze ati abazo kiwe ka kabiri kagira icyo iryo kagira icyo rirahari. Nabyo nyene turabikorera ko n'ibya biganiro navuga tuma tubandanya kwigisha abakenyezi genda neza. Ego hariho ibyubu bidakumira umbure bamwe baba bategera nabi. Uri abakenyezi, uri abagabo, ariko turavuga iterambere rikumira kuko najye turagisha. Hari aho abagiyumva ukutariko bagashaka kuvanga ibintu n'ibindi. Aho rero turi turasira tukabaha umuco umbura umuntu akabereka icyo yasate gafata ariko kutaba ko hariho abitiranya iterambere ridakumira no kuganza umugabo. Abagabo benshi usanga umengo umukenyezi yagiye hanze
ucagagure tugusaba ucagagure
ngo yamurengeye. Ibyo rero turagerageza kubisangamo inyigisho ku bagabo no ku bagore. Hanyuma wa kabiri yaseye n'udu intererano ko twoza turahanura abasaza bacu, abagabo bacu, abagabo bacu ngo byahise byakoze isanzwe rakoze.
Madame Nize, ngorane twovuga yuko muhura nazo kandi mwosaba iki leta ko yobafasha kumbure kuvyo yo bitarabafasha ko kurugera mwifuza?
Ingorane ya mbere iyo yo kudatahura kogwa cacu. Ego benshi baragitahura, ariko nkumbure hariho bamwe bamwe babona umengo tubatumye ngo badufashe turiko turabagora. Nk'uwo rero duca tubona umengo ntiyatahuye. Harimwo bamwe bamwe babikorana umutima mwiza, harimwo umengo harimwo kurondera inyungu yoshaka kugira ati none gihe ibi nabikora ndabikuramo inyungu yabake. Uko rero n'ukudatahura kuko inyungu y'iwacu, inyungu n'iy'igihugu. Bari bakwiye rero gutahura ubwa mbere ko basabye ngo badufashe gukora igikorwa. Uwo ari we wese yokumva ko ari ku neza yiwe, ku neza y'umuryango, ku neza ya komiteza y'igihugu, ku neza y'urubyaro ruriko riraza muri.
Murakoze, murakoze. murakoze murakoze muratubabarira umwanya w'ikiganiro muri sanze kigarukingaha murakakanya turashimiye abagize akigoro muri ikiganiro dushimire cyane cyane bivuye ku mutima umfaso ni Ndori Chimpa Teresa aserukira imbere y'amategeko ishyira hamwe dushire hamwe yemeye akigoro akaza kwishyurira ibibazo by'abamenshi makuru dushimire nabo bose bagize ico baterera turashimiye Fatuma Karara Alimasi yadufashije mu buhinga bw'ivyuma iradiyo nijwi rya Amerika ibiganiro byacu birabandanya.